murumva radio ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije abaduteze amatwi mwe mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Congo, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Jenny mwaramutse mwese abateza amatwi radio ijwi rya Amerika muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Somalia abarwanyi b'umuhari Al-Shabaab bishe buramatari w'intara ya Galgadud Mwa Mohamed Ali Elmi nuwo bavukana ku murwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Ubwo bwicanyi bwabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu mu gihe uwo mutegetsi yari yagiye kuramukanya mu muryango abari aho bamenyesha ko icyo gitero cyakozwe n'abagabo baje bitwaje ibirwanisho baca barahunga imbere yuko abajeje umutekano bashika muri icyo kibanza. Umuhari Al-Shabaab waciye usohora itangazo aho wavuze ko akarwi kawo ka Mujahideen ariko kakoze icyo gitero cyahitanywe mu buramatari. Icyo gitero cyabaye inyuma y'umwanya muto habaye ikindi gitero cyabereye hagati ku murwa mukuru wa Somalia gihitana abanyagihugu batatu. Mwamenya kandi ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umuhari Al-Shabaab wigaruriye igice gikomeye cy'igisagara cya Lower Shabelle inyuma yaho inteko mbamakungu z'ubumwe bwa Afrika ziviriye muri icyo gisagara. Leta z'ubumwe za Amerika iri mu gikorwa cyo kugerageza gushyiraho integuro y'itegeko mu nama y'umutekano ya ONU ku bijyanye no guhagarika amafaranga angana n'umuriyaridi umwe w'amadolari yinjira ku mwaka muri Korea ya Ruguru agafasha icyo gihugu mu mugambi wayo wo guhingura ibirwanisho bya nuclear hamwe na za missile balistique. Ibyo ni nyuma yaho Korea ya Ruguru igerageje ibindi bitero bibiri bya misile ku itariki 3/28 z'ukwezi guheze kw'indwi abaserukira ibihugu byabo bakavuga ko inyuma y'imisi bamaze bari mu biganiro byo kumvikana hagati ya Amerika n'Ubushinwa inama y'umutekano ya ONU irikiregereza amatora mu gihe abanywanyi 15 b'uwo mugwi bose bamaze kwihweza no kuganira kubiri muri iyo nteguro yashikirijwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ivyo bihano bitegekanya guhagarika imigenderanire y'urudandaza rw'ubutare n'ubutaka co kimwe no guhagarika abakozi bakorera Korea ya Ruguru mu makungu. Ni mu gihe kandi Korea ya Ruguru iregwa ko ifise abakozi benshi irungika mu gukorera makungu igaheza ntibahe agahembo kabo. Leta z'Ubumwe za Amerika yatangarije ku mugaragaro ishyirahamwe mpuzamakungu niko ifise umugambi wo kuva amasezerano y'i Paris ajyanye n'ibidukikije yamara ko ishobora gusubiramwo ari hamwe ibiri muri ayo masezerano bihindutse Amerika ikabigiramwo inyungu. Departement ya Amerika yatangaje kuri uyu wa gatanu ko Amerika izobandanya ibiganiro n'ibindi bihugu mu gihe izoba iriko iriga uburyo bwo kuyavamwo mu kiringo Amerika ivuga ko kitazorenga imyaka 3. Amerika imenyesha kandi ko ishyigikiye umugambi wozunganisha inyungu za bose ukongera ukaduza umwimbu hamwe n'ukurinda umuyaga nkuba. Tubibutse ko mu kwezi kwa gatandatu ariho President Donald Trump yatangaza ko Amerika ikuye akarenge muri ayo masezerano amenyesha kandi ko arenganya abanyagihugu ba Leta z'Ubumwe za Amerika n'amasezerano yari yatewe ku 10 na Amerika mu 2015. Muri aya masezerano Amerika yari yiyemeje ko gushika mu 2025 izoba imaze kugabanya ibyuka ikoresha ku bice biri hagati ya 2026 na 2028%. Tukiri hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika abategetsi ba Amerika mu gisata kijeri w'amatohoza bamenyesha ko badashobora kwirengagiza ibibazo byega Uburusiya ngo naho President Donald Trump n'abategetsi b'Uburusiya bavuga ko biriko bironona imigenderanire y'ivyo bihugu ko ari bibiri. Ivyo byatangajwe n'umuyobozi w'ikigo kijejwe amatohoza Lieutenant General Vincent Stewart aho yabwiye umurwi muto w'abamenyesha makuru ko ingendo n'inyifato bibaranga bidasanzwe. Stewart yavuze ko Uburusiya bwifuza kuganza ibihugu by'Uburayi yamara ko hazokwama ihiganwa hagati ya Amerika n'Uburusiya kubijanye n'aboganza karere canke isi. Stewart yagarutse ku cegeranyo casohowe n'Uburusiya mu kwezi kwa gatandatu agabisha ku Burusiya bwifatiye isi mu bijanye n'amakuru kandi ko bwabishyitse ko nko mu karere ko mu manuko bwa Ukraine hamwe no muri Syria. Ibyo Stewart yabitangaje mu gihe mundwi iheze Perezida Trump yari yateye igikumu ku itegeko rifatira ibihano bishasha igihugu cy'Uburusiya. Perezida Trump akagabisha ko iryo tegeko rizogira ingaruka mbi ku migenderanire iri hagati ya Amerika n'Uburusiya. Muri Venezuela, inama nshingamateka nshasha igizwe n'abanywanyi ba Perezida Nicolas Maduro yahuye mu nama yayo ya mbere inyuma y'iminsi itanu itowe kugira ihindure ibwirizwa shingiro ryanditswe kuva mu 1999. Iyo nama nshingamateka yimitswe kuri uyu wa gatanu mu gihe hari imyiyerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kimwe n'amakungu bemeza ko ayo matora yaranzwemo amahinyu mu ntumbero yo gutora abanywanyi ba Perezida Maduro. Abagize urwo rwego bashika ku 545 bakaba baciye batora bose atawuvuyemo Delcy Rodriguez yahoze ari umushikiranganji ajeje imigenderanire n'andi makungu ngo abe ari warongora urwo rwego. Ubutegetsi bwa Vatikano bukaba bwasabye ubutegetsi bwa Venezuela ku iyo nama nshingamateka yofutwa bivuye ko ugutorwa kwayo kwateye intureka zitari nke. Vatikano yongeye isaba abanywanyi bayo ko bokwirinda ubwicanyi mu gihe muri kino gihe igihugu cya Venezuela kibandanya kugwiramwo intureka.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi, Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Naramukije nshuti bakunze muteza amatwi iganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshejwe mu studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane Nahazwe. Ndabahayikaze.
Tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashyira imbere umutima w'ibiganiro. Ibiganiro by'ukuri bishobora gushika ku ngingo yubaka.
Numushinga ntayi Cassien Simbare aramutswa ugwego rw'abashinga ntayi mu Burundi ariko hamagarira abanyepolitike b'abarundi kwicara hamwe bakaganira kugira ngo amatata avugwa muri ico gihugu atorege umuti. Ni nyuma yaho akanama ka ONU gasabiye leta y'u Burundi gusubira gutosora icuka ca politike. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugome ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tubanze tubabwire ko akanama k'amahoro n'umutekano muri ONU gasaba leta y'u Burundi gusubira kugira imigenderanire myiza n'amakungu n'abayifasha. Mu itangazo yasohoye kuri uno wa gatatu, umukuru wako kanama yanasabye leta y'u Burundi gukomeza inzira y'ibiganiro. Ugwego rw'abashinga ntayi Fondation Intahe rusabanye politike kumvira impanuro z'amakungu. Eloge Wirikaneza.
Muri iryo tangazo, umunyamizi Amir Abdelatif Abulata ahagarariye akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU ashikiriza ko araje gushinga no kubona leta y'u Burundi mu mwaka uheze yansirungikwa rya polisi ba ONU 2028. Abulata avuga ko nubwo ku butaka bw'u Burundi hatekanye, ibintu ko byifashe byasubije inyuma intambwe igihugu cyari cyashikanyweko n'amasezerano y'amahoro n'umwumvikano y'Arusha. Atanga uturorero tw'ubwicanyi burobanura, ibitero by'amagrenade ku basivile, abantu bahohoterwa, ababonezwa igufa n'ababurirwa irengero. Asaba umunyamabanga mukuru wa ONU kumvikana na leta y'u Burundi kugira ngo igisata ca ONU kijejwe hagati y'akazi na muntu gisubire gukora, hari umwiko abahinga basuzuma uko hagati y'akazi na muntu kifashe, hamwe n'abasirikare b'umwe bwa Afrika boza nk'indorerezi. Gafatiye ku ndirimbo y'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ivuga ngo tenda bake bavyara imbonerakure, akanama ka ONU kajejwe hano mutekano kiyamirije imvugo zose zicyoza canke zikumira zikoreshwa n'imigwi itandukanye. Aho kanama kemeza kandi ko gateye umutima uhagaze n'ibitigiriza impunzi z'abarundi gaharura mu 2016 birenga ziko zisaba ubuhungiro mu bihugu bibanyi 2022 bahungiye hagati mu gihugu hamwe n'imiliyoni 3 z'abarundi bakeneye gufashwa kubera ubukene babayemo. Akanama ka ONU kagerwa amahoro n'umutekano kamenyesha ko gashimishwa n'icegeranyo muhuza mukapa yaya bakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, kavuga ko vyihutirwa ko bakuru b'ibihugu b'uwo muryango basaba kubiganiro vyihutishwa bigasozerwa vuba. Impande zerekewe n'amatati y'u Burundi aho kanama kazisaba kugira utwigoro kugira ngo ibiganiro bisubire kandi bishike ku ngingo itomoye. Iyo ngendo y'ibiganiro ni nayo urwego rw'abashinga ntahe Fondation Intahe ruhanura gushira imbere. Simbare Cassien ni warurongoye.
Kuva n'amagume ataratera igihugu cacu twamye tuvuga tuti bandi mujejwe ibya politiki y'igihugu cacu egerana muje hamwe muyage ibibazo igihugu cacu gifise. Uko mubibona kose ni bisanzwe ko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye, mugabo mushira imbere ineza y'igihugu aho mushobora kuhahurira. Ibyo bintu uko twabihanuye twarabonye ko batabyumvise byaratubabaje, ibyakurikiye mwarabibonye. Nicyo gituma n'ubu nyine twosubiramo ya mpanuro tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro, ibiganiro by'ukuri bishobora gushika ku ngingo yubaka.
Umushinga ntaye Simba arasanga kuganira bitogorana mu gihe abanyepolitike bavyiyemeje muri kahise.
Ndakunda kwibuka umwaka twamaze mu 2009 mu biganiro byari bifise intumbero yuko iki gihugu cacu cogira intwaro ishingiye ku nama n'ingingo, kandi byo zari byashizwe imbere n'abanyepolitiki cyane cyane bari ku ntwaro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryumvise rwose ko uyu mugambi ari mwiza, baraheza barawutangira uburyo bukomeye gushikaho ibyo biganiro byakwiye mu gihugu cyose mu vyegeranyo byatanzwe. Abanyepolitike bari bagiye muri ibyo biganiro barahiye bati kuva ubu igihugu cyacu kizokwama kigendera ku biganiro bibyara inama n'ingingo. Nama rero nibaza yuko bacibuka ibyo bintu byatwaye uburyo bwinshi byamaze n'igihe kitari gito. Enda rero nidushire imbere ibiganiro, ibiganiro atari byo guhendana cyangwa byo guhemana.
Mu by'akanama ka ONU gasaba inzego z'igihugu kandi harimo kunagura imigenderanire n'ibihugu bigenzi n'abafasha u Burundi. Simba arabona ko nabyo nyine bitagoye.
Erega baduhanura n'abantu batwifuriza ineza, izi mpanuro ziva hirya no hino ntacyo biturondera ko kindi ntibatwanga. Benshi nabo igihugu cakeneye mu myaka iheze mbere baragifasha kiragira intambwe giteye. Umuntu agukebuye agutuma kwiyambika, nta kwiteranya, ntaco bitumarira na gitoyi, nta kwiyugarana. Twiyugurure tubane neza n'abandi bizofashe iterambere rirama ry'igihugu.
Nubwo akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gafite byinshi kanegura, karashima intererano y'inteko z'u Burundi mu bikorwa byo kugarukana amahoro ku rwego rw'isi na Afrika, gusa gasaba leta kubahiriza amasezerano ya ONU mu gutora abaja muri ivyo bikorwa. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mugunya butatu hugizwe na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe n'ishami rya ONU gitaha impunzi ku isi RCR washizeho kugira ngo utegure ugutahukana zimwe mu mpunzi ziri muri Tanzania ziheruka kubisaba ko zishaka gutaha kandi ku bugome bwazo. Ivyo ntivyaraye bishikirijwe n'utwara makambi yose y'impunzi ziri muri ico gihugu ca Tanzania ari kumwe n'abatwara igipolisi. Ni mu gihe yariko arahumuriza zimwe mu mpunzi z'abarundi zari zagumutse zivuga ko zishaka kwitahukira kandi zigataha n'amaguru. Umunyamakuru mukuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yaraciganye niyo nkuru maze arayidutegurira reka twikurikire
kuva mu ntango z'iyindwi hagumye uruhagarara mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania gwatewe nuko zimwe mu mpunzi zifuza kuzotahukanwa vuba kuko baheza amezi arenga atatu abashika ibihumbi 15 biyandikishije ngo batahukanwe mu gihe bari bafashe ingingo ko bagiye kwitahira n'amaguru hamwe batohabwa imodokari vyabaye ngombwa ko kuri uyu wa kane ku mugoroba abatwara igipolisi hamwe n'abatwara ikambi zose z'impunzi babagirishe inama yihuta yo gusukamwa amabisi izo ntumwa za leta ya Tanzania zabwiye zimwe muri izo mpunzi zifuza gutahuka ko zotekana zikarindira gushikaho zizotahukanwa mu buryo buzwi iyo nama yari yatumiwemo impunzi zose uyu n'umwe mu bariyo
ubwo butumwa bwa rubu Tanzania irabakunda yarabakiye gushika n'ubu irabatunze kubera iki mwihuta mwahunze kubera ingorane z'umutekano muke none mwabonye ko amahoro yagarutse Tanzania ni igihugu cy'amahoro ikeneye ko mugenda amahoro mugashika mu gihugu cy'amahoro ntidukeneye ko mugira ingorane mu nzira mu gihe mwoba mugiye n'amaguru ni mwihangane ni mutekane murindire mugende amahoro mushikire mu mahoro ababishaka guhunguka ni mubandanye mwiyandikisha abatabishaka ni mureke
aba bategetse bamaze kugabisha zimwe muri zo mpunzi zateye uruhagarara bamenyesheje ko icyo kibazo cabo kiriko kirigwa no mugwi nyabutatu ugizwe na leta y'u Burundi leta ya Tanzania hamenisha mu hase gita impunzi izo ntumwa zabwiye impunzi kuwo mugwi nyabutatu wamaze kugira urugendo rwa mbere rwo kuja kuraba ingene mu Burundi ibintu byifashe
niba subira kugumuka izofatwa yuko ari leta yoba itewe ko leta yiteze kubivuna mu gihe busubira gutera ibiri byari byo byose yaba DRC yaba MCI kuvuga kwa mukuru wa makazi cya Repoli yiteze kuca babivuna twabwiye yuko utahana impunzi hicara imigwi itatu uvuga mubaza kubyikana n'igihugu impunzi zavuyemo igihugu impunzi zahungiyemo hamwe n'ishyirahamwe rigezwe ry'impunzi ku isi UNHCR ati bityo rero barindire baracyabiganira uko ari batatu leta y'u Burundi ntishobora kubatwara yonyine cyangwa leta ya Tanzania ntishobora kubatwara cyangwa UN ntishobora kubatwara batahejeje ibiganiro uzotewe uhaga yavuze yuko azofatwa nk'uteye leta ya Tanzania yaravuze yuko yagiye Nyangarake babaramuca yuko yagiye yavuze yuko yashitse mu ntara zishikaje cyane yasaze igihugu ari nyabagendwa ati mubyabarindire ntagire ugenda n'amaguru ntasabwo yasaze yavuze yuko iyo migitate yegeze kuyaga igikorwa cyo kubatahana kizoca gitangura
umwe mu bahawe ubwo butumwa ari mu bifuza gutaha avuga ko bashimye ko ikibazo cyabo camaze gufatwa mu minwe maze nabo bahitamwo gutekana
kandi kera tubyoheza muri make batubwiye ko bifuza gutaha twarindira gato ko ibintu biriko birategurwa nta kirungo batubwiye ariko turabyiteze ko mu minsi bigiye gushoboka ubu turakwetanye twebwe tugiye kwifuza ko twavuga duti twebwe ntara twanditse amazina muratwakirya maze gutwakirya rero abantu twese tugira icyizere ko tugiye gusubira iwacu rero tugisa dusaba dusaba kugira ngo dusubire iwacu ijambo twabyakiriye neza cyane rwose kugenda n'amaguru naho nyine byari bikenewe kubera umuntu arazi ingorane umuntu harimwe mu nkambi n'ingorane zikabije cyane rwose bituma umuntu yo bandanya bisaranga
ijo rya Amerika ryabajije umwe muri abo bashaka gutaha kwico bahunze caheze nawe ati turafise amakuru akwiye ko mu gihugu cacu hari amahoro
nyanze kuba tutabura abaho bwo mu Burundi none abategetsi bamwe nari bo ari bahabuze batugira ati twaragiye wa mu Burundi twasanga amahoro ari mu rongera tukavugana n'abantu bari bakatugira ati twebwe nkuko tuje tubayeho neza turajya tukabyama turagira tukagira ngo umva amahoro mu Burundi atagiye kandi na bamwe muri twebwe barasindira bakagenda bakabwira birasabwire neza isubu dukeneye tugerageze kwa buzima buri ngaho nimuba barimo n'umuhangayiko n'ukuri nawe ko dufata n'ibindi byinshi kuko turaba tuje twara gute turundanda kera n'ibindi dukeneye nka turundandazwa ahubwo dukeneye kujya mu gihugu twasa kuko tuzubake tugikomeze dufatanye n'abariyehoka
igihugu cha Tanzania kirimo impunzi z'abarundi zirenga 244 abamaze kwiyandikisha ngo batahuke barenga gato 15,000 uko gushaka gutahuka byatanguriye mu ikambi y'impunzi ya Nduta gusa irimo barenga 126 mu gihe hari amakambi y'impunzi atatu Pierre Clavier Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavier Nkuru tuve ngaho arusha dukubitire gatonya mu ntara ya Cankuzo ni mu Burundi aha abanyagihugu muri iyo ntara biyamiriza ingingo y'abategetsi biyo ntara ibabuza kunywa bakongera bakarenza inzoga yitwa ahozagara igituma iyo ngingo yafashwe muracumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Haisa Lilian inamahoro
Iki kinyobwa hozagara kigugwa amafaranga y'amarundi 1000 nimwe mumva hanini itumi yurumbigwa n'abantu benshi bagwiriyemwe abagabo baha uretse uko kuzimbuka kwayo ugeranije n'izindi nzoga zisanzwe zizandarizwa muri ino komine bavuga kwisanzwe n'abaryohera Nduwimana Jacques wo ku mutumba gwamvura kubwiwe nta yindi yo kwihereza abona hozagara
niko kacyoshye kandi niko kugwa amahera make dukwiranye nayo zakunywa primus 1,600 icyatanu kandi ubona ko kigihumbi kuko tuyogana n'inkagenda dusemye nkubu naraye ndakanyoye imitsi kinonoka hama nkacanze mu batafari bumba nkari honyora nkubu niriwe ndashomba inkutse furu ariko nkubu ko ntaronka kandi kumukoroho nubundi nduka katako ndikorana ko n'imitsi yazipye ntitembera neza
kubona kandi muri commune hibonekeza kenshi ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi bivugwa ko byoba bishogwa mu gihugu kibanyi cha Tanzania ni yindi mvo ituma abaca bihereza hozagara
iyo nzoga zaturutse ku bukene bw'inzoga nta nzoga ziboneka ngaha iwacu nk'ibiyeri nk'umwe kubaza icupa urashobora kuribura cyangwa amusteri ukayibura kubera rero ubusanzwe n'umuntu kamagira kanyobwa ukavuga ati reka ntore kame ngende dakanyoye kubera usanzwe umunyu wa cupa
haruhande yaba bavuga kwibaryohera harabatangwe kwitora utunenge bitewe nuko babona ibaboreza cyane ikabononera n'amagara aha ni mu gihe uba yarayayinyoye aca yirirwa menetse umutwe akamara imisa ari magoyagi nasubire kugira icakoze kimusaba ingufu
jobwe je n'umuntu wa mbere anwe icupa gerageje kunywa hozagara zine ndaje n'ibinyama byinshi mugi nyuma y'iminsi ibiri wari kwengwa ntibere ibido y'amacupa 30 n'unamye umugongo wose pi
misanzwe hozagara ifite n'ama na voltage n'ifite n'ubukazi burengeye winyura amene ku mutwe ku hazi nto na ntibona jako
ya hozagara we n'ababinywa hari bahora bya kabirira ko n'umugongo wacitse batiye gwa umugongo gaza ngumva ari kariri wa mu gitondo ngo yumva umugongo bavunagutse kubera iyo nzigo yarayanyoye
ikindi nuko namakenga ari menshi kuri aba basanzwe biherereza iki kinyobwa kubijyanye n'ivyo gikozwemo ndarya ta macupa yayo nyezina yayigene wahari aha ni mu gihe inzoga hozagara ibiri mu macupa y'ibindi binyobwa uyu no wahora yihereza inzoga avuga kubata kiyemera
benshi bavuga yuko yo bikozwe muri merasi imwe yuhira inka nako n'izindi turi inka turabana dushaka rero bashaka kuyikora bayikore neza cyo n'icambere ikigira kabiri tuyangira cyane yuko tubona ko izo tugira ubuzima bubaya bubi n'ibyo kozwe muri turabona neza ni baronde ibidaje bya hozagara bitomoye apana bijya bya henekene kuko tube twazi gusoma no kwandika Nibarundi bidaje vyayo original.
Bamwe mu banyagihugu bahikigamba harabasaba ku inzoga yo kugwaho itarabasinzikariza ubuzima nubwo yemewe n'amategeko.
Nibakondera ibindi byuma bihinguriye inzoga neza kugira umuntu azaruka amagirwa ugo kanywa neza.
Nubwo yuko nyima mugize ati bahindure doze bayihindure. Mugara ka hozagara bishobotse bona iko na Burundi.
Ijwi rya Amerika gifuje kumenya ingene imiryango ibeshejweho no kudandaza iki kinyobwa cha hozagara. Icivuga kuri iyi myidogo uyu numwe twasanze kwibare giwe avuga ku gikuru ariko adandaza ibinyobwa byemewe n'amategeko
twebwe nzoga tuzirangura kubera tuzibona ari nzoga nk'ibindi binyobwa kandi twese tuzikora nuko ikintu kiba kiranguwe ni ikintu kiba cyemewe na leta zica mu ibarabara abazifungura barazemera twazizanye kubera n'abanyagihugu bazibonye barazitambiye ahubwo bishoboka nimba ari umwambiro muremure bahindure doze mugabo n'abantu baburi cyo bafata
Nahimana Marie Rose Mustaneri wa komine Kigamba avuga ko inyuma yo gutuza inzoga zitemewe n'amategeko abanyagihugu bace bahurumbira inzoga hozagara nayo nyene bisa naho igira ingaruka mbi kubayinyoye batigerera aravuga ikiriko kirakogwa na hatari coroshe mu gihe inzoga yemewe n'amategeko
rero biratuma usanga abenegihugu babore ugasanga bariko bashwaniranira nk'umugabo yatashe yagahembye agashashika kubita umugore wiwe ari naco gituma hariho amatangazo yasohowe avuga yuko izo nzoga zogabanuka zonywa n'imiburiburi umuntu yafunguye kugira ntacabore kugira iyo nzoga turabe yuko yogabanuka no muri komine ya Kigamba ntiturayifata ku ingingo ngo iyo nzoga nihagarare ko yemewe n'amategeko ico twohanura abantu basanzwe bafata iyo nzoga rubishoboye akayiheba akanywa izindi nzoga canke anyoye naho akanywa hagacupa kamwe kubera irakaze
ikindi nuko inzoga yahozagara gushika ubu yaba bo mu gisata BBN kijejwe gusuzuma ibidandazwa yaba bo mu gisata kijejwe kubungabunga amagara y'abantu atamahinyu barayigaragaza ko muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo Kaise Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
impari ni nyinshi umuryango itandukanye yo muri komine Musongati ntara ya Rutana izo mpari zifatiye ahanini ku matati y'amatongo abavyeyi bagirizwa yuko badagaburira amatongo abana bakoresheje kubanganisha hivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Alive Irankunda
Nyishi muri yo miryango yibonekezamwo izo mpari niyo ku mutumba Nyabibuye zone Ngoma aho naho abitwa ko arabigeme bakavuga ko badafatwa kumwe n'abana b'abahungu mu gihe cyo kugabura amatongo abo bigeme batishavu kubavyeyi kuko ari bo baba bari kwisonga byo kugabura amatongo Yudita bukeye neza numwe muri bo
twese tuba tuvuka ku bavyeyi bamwe bavyavuye nko ku bavyeyi abavyeyi nibo baba baducanishijemo kubera abaca baha nk'abahungu itongo rinini iye natwe bakaduha ritonya urumva rero nkaho oye babiva nko ku bavyeyi abavyeyi nibo baba bakwiye nko kutunganya twese hagati yacu bica bituma twankana ugacumenga ntituvukana nkayi wacu nyene urumva byagenze kukubera nyene nk'iryo tongo tuba batukwiye kunganya kuba ari baryaguze nk'abavyeyi bacu twese tukaba tuvukana abahungu baciye baronka hanini abakobwa baronka hatonya nico gituma ca twama mu nduru gituma tutumvikana
ku ruhande rw'abahungu babona ko bidakunda ko banganya n'abakobwa mu gutorana amatongo kugabo bahungu abigeme boronka amatongo iyo bagiye gushinga izabo gucumi isdor abona ko abahungu ari bo boshigwa imbere
leta rero yikundira abapaso n'abagabo yarabahe mbere nane naramuza honda mvugira cyo yego ukaraba kwirigura byuri nduru cyo uyu mukero mukaba nibarabe ntagire bamwumve nkuko bumva umukenyezi bagize ngora nimba hayo muzaburaya bafatiye ivyo barakabizanini hariho umuco genge igihugu
yego nakwege ni mutugaruki turakinyijwe musonga
eh none ngumva twa tudubiza gatekanye basa kweka turi nyamaso y'entura abantu namakosa abagore bacha bagirira abagabo akakwiyamiriza ngo mviraho ndi senda kuhuza
muri kino gihe rero bamwe mu bavyeyi basa nuko batekewe n'ubwoba butewe n'izo mpari zisa nuko ziriko zirabarengera aha bakabona ko atagisivya hazogira igihe abana babo babomore kuko batabashikiye kuco bashaka tetero minani avuga ati
abana ndiko ndavyara nimo minsi zanye ne bashaka kuko kubera amatongo yaze bazoshaka kunkubita nyene nimo myaka ishika nka 20 ndabize nko nk'abana turiko turavyara bazotinda bagira ingorane kubera nduvuzaho ndima nabo kavuraho barima zobintambara kabisa kuko ndabona mu gihugu cy'u Burundi none ko bona turavyara mugabo kuyisi nta kamanyo na gato y'ikigera kongera nico gituma rero mbona umenga inyuma y'imyaka nka 15 cyangwa 20 ndabona cyo gihugu cy'u Burundi kizoba gishyize ingorane cyane
ico kibazo c'impari zirangwa mu miryango kiraje ishinga abajejwe intwaro muri komine Musongati Jean Nyandwi umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama aratera kamo abavyeyi kubijanye n'icokogwa
ingorane dufite mu miryango ububaza kubwishi cyane icyari gikwiye nuko bateze kuvyumvikana ko rimwe na rimwe haraho hadukiramo n'ibintu bisa n'ibimeze nk'imfu kandi ukabona ko bivuye kuri izo z'amatongo nyene twarabwiye cyane cyane bajya abantu bakutse nyene bitwa ngo ni banyene urugo tukababwira ati ni mubandanye iyo mufise abana kuko muri ba bucingende iyo mufise abana mubagaburire hakiri kare mutarabasiga mu mucano ko umutama afise abahungu biwe narindira ko umuhungu arongora abana biwe akabagaburira agasigara igipande ciwe bakabararima kugira bazogaburira igipande ciwe igihe azatazobakiriho turababwira ati hako habinjyane rwose gushikaho mu muhangamana mugakubitana ko vyananiranye mu kwitura ubutungane ukabatunganiriza turabahanura tukabaca hirya no hino batatura ko muri zendare naho nyene basanga bariko barasesagura
tumenyeshe ko muri aya mezi abiri aheze abavyeyi bababa 51 aribo bamenyekanye ko bakubaguwe n'abana babo amakuru dukura mu bajeje intwaro akamenyesha ko hanini vyavuye ku mpari zadutse zitewe nuko batumvikanye kukuntu abana bose yaba bakobwa canke abahungu botorana matongo atanumwe akumiriwe mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi ala Eve irankunda ijwi rya Amerika.
Mm-hmm.